Mwezo nevziwa kumusodi na kimonyi, kulibarabara ya Bujumbura Matana RNCT mfunyafunyongi Faransa, ingota ni mseza asirana. Ama kutu habugana wanyagi hugu, huku muhawo, akemezgwa na wajajinuwa aruguwe ugu haasi. Amenesha kutu ngoza avuye kumutego, imiduga nguruza, awanibi inungo kubugafuso, ya tezgu na bitu kwa jibigwa anisho. Kengurutwe Pascal Ongo ya Gachimbiri, Gasenyi.
Tuzi yuko, alaba gizibana, vategiri mwendo kwa mga tondo, ibiri ibu gezi nyaka yugo, ya makuro dushikira avuwa yuko, vizia mahera mwani tuzi gitigi, vatika mafranga na mwani vishu, na wakumili kitu.
Undi nawe yiga mu indwi mu mashuri yisumbuye uyageje intwaro rwego hasi ku muhabo amenyesha kumwe muri abanyeshure yafashwe
bari babiri bazihagaritse umafisi inkoho nawe yakamahera bagiye kudandaza aba babiri bazitegereye biga kuri iyo shuri ya Nyakimonyi umwe yiga mu indwi muri ekofa undi yiga mu gatanu
nuvuga rero ko zategereye abanyeshure
bari bafise inkoho nkoho imwe bashoboye nyegeza munsi yaho barasi uwo yafashwe rero yashoboye kuyerekana baratora n'impuzu cy'igisirikare uwo muri primaire niwe yashoboye gufatwa mu indwi yashoboye gusiga abajeje umutekano ubu ntibazi ahagere
aho muri zone vyuya irigize nka kane kuva uyu mwaka utangura imiduga yategeregwa kiretse amafaranga yibwa ntawe turumva yasize ubuzima mu gihe umutego kuno munsi wakozwe n'abanyeshuri umwaka wa gatanu umwaka w'indwi abanyagi bwo ku muhabo twaganiriye bamwe muri bavuga ko biteye amakenga abandi nabo bakavuga ko bibabaje
makenga ntabura ituma dufise makenga nk'ubunye ari nk'urwaruka rutanguye kuza nk'ubunye ruza gutera ruzoshobora gutegera nka tuza gusumira ngaha kwibarabara baze gusaho
ntivyoroshe ateye ubwoba usanze nk'umwana yiga nko mu gatano arategereye abantu imodoka fise n'ibigwanisho yateye ubwoba bwanje nibaza ko intumbero si yo kwiga ngira ngo abafise
ndazakira nabi kubera umunyeshuri abakwiye kwiga gusa ibyo bindi navyo ntabakwiye kuja mu buntu bw'ubugwanyi
Uramatari ntera buri nkunzi za Christian amenyesha ko uyo mutego atawususaniye nabitwaje ibigwanisho batera umudugara muri komune ya Mugamba uyo muyobozi w'intara yabwije urya America ko yibaza ko abanyeshuri bagirizwa umutego bwo bakorana n'uwahoze ari umusirikare wa leta yatorotse igisoda cy'igihugu aherutse gufatwa uramatari ntera buri yemeza yuko uyo hoze ari umusirikare ari wari inyuma y'imitego yose yakozwe ku miduga kwibabara rya Bujumbura Matana muri komune Mugamba mu ntara ya Bururi Fidelite Ishatse urya America